Kumusu wa mbele huibigandru vihuza barundi, leta yuburundi, yitaje ya tarukiwe nabano batatu, aliko hamazu gushika babiri, ukiri ndiriwe, niteransu na iraja, umonganizi, umushikira nganji, winoragati, mogihugu, abasurukira humugamuri kubutegesi, sende defdede, na wanyene bitaje, aboni Daniel Gerard ndavirawe, zeno ndaruvukanye, hamwe numufasoni Godelieve, ninina hazwe, imigamge itandukanye, mirongo itatu n'ibiri, yaba iri muri leta, nitavugarumwe, na leta iri mu gihugu yaserukiwe harimo na gato gwasa icegera cambere cutwa na mashinga mateka ariko yitavye ku bw'umugambwe FNL amashami yigenga mu gihe w'abakenyazi hamwe no gwaruka bavuye Bujumbura nabo nyene bitavye naho biruko hari abataritaba abone batavuga rumwe na leta bahunze igihugu naho ibiro by'umuhuza bivuga ko byabatumiye ningashare nditije atwaruna nise na rede rutavuga rumwe na leta piyo ntavyo hanyuma yahoze atwara inama mashinga mateka Gervais Rusekiri yahoze ari cyagira cha kabiri cy'umukuru w'igihugu abaserukira umugambi MSD nabandi n'abaserukira amashami yigenga bahonze igihugu ntibaraza ibiro by'umuhuza byiteze ko abo bose batumiwe bazoza mu ntumbero yo kurindira batumiwe batarashika ibiro by'umuhuza byatangaje ko kugurura no gutanguza ibiganiro nyezina bya izwe kuri uyu wa kabiri ivyo biro byabwiye abitavye ku uyu munsi bararabahawe urutonde rw'ivyo bazokwiga ivyo navyo birimo ingingo umunani babwirizwa guharira ko nkuko bivugwa no muhuza aho harimo ikibazo cy'umutekano no guhagarika ubugizi bwa nabi kurwanya kudahana ivyaha no kubahiriza amategeko hakiyongera ko amasezerano yarusha nibwirizwa shingiro ugutegura amatora gutahukana impunzi n'ibindi Evariste Ngayimpenda wo mu mugambwe iprona utavuga rumwe na leta avuga ko yiteze ku biganiro bizogenda neza
abona vya politiki urabona nk'imigambwe myinshi imigambwe ishobora kuronka amajwi yose yacitse ubunywenywe turakeneye rero yuko imigambwe yose ikaba imigambwe ikaramutswa beneyo bitorewe na beneyo turakeneye kandi ko abanyepolitike basubira bakidegembya n'amategeko agenga imigambwe agenga amashyirahamwe agasubira akaba amategeko meza atuma demokrasi itera imbere turakeneye ko abarundi bahunze bohunguka turakeneye ko abantu bahora ibihugu byahora bigenderanira bigafasha Uburundi zosubira bikagaruka bikabufasha turakeneye ko hogaruka intwaro yizigiwe n'abarundi tugatwagwa neza tugatwagwa nkuko nahandi hose batwagwa tamusunikano atabanyuruzwa tabapfungirwa ubusa tabantu basahugwa utwabo kubusa kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye
Jacques Bigimana yasohoye umugambwe FNL wewe yifuza ko ibiganiro bitahukanwa kubera ibujumbura
ibiganiro nivyo kurabira hamwe ngene abarundi bosubiza hamwe abahunze bagatahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro hama tukarabira hamwe ingene ibikurikira bijanye n'ingene amatora yotunganywa arimo bose byoheza bikaja mu ngiro ku bwanjye umugambo FNL twifuza yuko tudashaka kumva ibiganiro bikabera yarusha cyangwa ahantu dushaka kumva yuko abarundi bose n'abajya bari hanze batashe mu Burundi kandi atacyo binona
umugambo w'iprona utwagwa na Abel Gashatsi wazanye ubutumwa bw'uko tegurwa neza amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri
twebwe n'abandi banyapolitiki twoterera kugira ngo izingendo twamategeri yarusha muri ibi biganiro zirangire maze turabe ingene twotera indi ntambwe yo kwitegurira amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri twuguruye imitima tukaganira tubona iyo tuja nta nkeka ko tutoheza ngo dushyiritse dushikako co dutuma tubandanya indi ntambwe cyane cyane itujana mu matora twimirije mu na mirongo ibiri
umuhuza avuga ko yiteze kuba dushika ku nyishu itomoye kuko ari ibiganiro nyezina Nibiganiro biriko bibera mu mwiherero ntangere mu hoteli iri mu ishamba kure y'igisagara ca Arusha n'abamenyesha makuru bakorera muri Tanzania canke abakorera ibitangazamakuru mpuzamakungu eka n'abavuye mu Burundi bose twigijwe kure yari kwarabera ivyo biganiro Pierre Clavier niyo nkuru ya Arusha ku bwijwi rya Amerika